amakengero dufise ni kuvuga tuduze kwishamba tukabona abo bantu nta kintu kimwe two ntitwobahagarika
uwo mugabo atashimye ku mwidondoro y'umenyekana cyo kimwe n'umutumba aturuka ko abakunkengera z'ishamba kimeza rya kibirari maze imyaka itari mike yarivugwamwe abantu bitwaje birwanisho mu mpera z'ukwezi kwa munani abitwaje birwanisho barishe umukuru rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri komine Mabayi kuva ico gihe abategetsi baciye bafata ingingo yo guhimiriza abanyagihugu gutangura irondo mu ijoro yemeza ko we n'abandi bakuru imiryango n'abasore barari irondo yamara afite ubwoba akumuso umwe aho bitwaje birwanisho bashobora kubiraramwo
amakengero dufise ni kuvuga tuduze kwishamba tukabona abo bantu nta kintu kimwe two ntitwobahagarika international yoba hano mu gihugu urebye n'iyo tuyakorera ibintu bosanga byayangaye nta kintu na kimwe twoshobora gukiza
asaba ko n'imiburi ahantu hose hari abanyagihugu bakizura hoshirwa abajejwe umutekano bashobora gutabara baramutse batewe
boza kumarondo baraduha abapolisi nka babiri batatu tujana dushobora kwibuna umwase iyo dutera mu mwanya
ayo makenga asangiye n'abandi bagabo nabo nyine batashimye ku mwidondoro wabo menyekana baganiriye n'ijwi rya Amerika bari mu bigwati bindi by'imabayi
turuko nta bajejwe umutekano nta gipolisi na gisirikare turi kumwe ku marondo hejuru ku ijambo nge ndabona ko umwanya n'umwanya twohura n'ikibazo
ikibazo ni icyo cy'abanyagihugu baja ku ishamba bonyine gukora amarondo ku ishamba ku kibira kandi ariho umwasaba wa polisi batemera kutujana
nabo nyene basaba ko bajeje umutekano banyanyagizwa ahakorerwa irondo hose
urazi ko no mu kirundi baca umugani ngo urugo rutagira umugabo uwariwe wese araza akarukengera
aya marondo yatanguye nyuma yaho umushikanganji wa mbere Gervain Dirakobu cavuka muri komine Bukinanyana ihanuru ibe na Mabayi akoreye urugendo muri iyo komine hari mu mpera z'ukwa munani aho yagabisha ku ngaruka zo kwibonekeza
ni ukuvuga yuko i Mabayi muravye nabi iyi komine irashobora gufutangana yose igahinduka amaraso nyine kujya nibona zijya kuvira nziza muri nze mubona abasirikare bariko barakorera mukabona inkofero zose zakoranye muce mubona ko ari igihaze
mu gihe abategetsi b'abarundi bemeza ko barwanyi bari mu kibira bari mu rwego rw'abarwanyi b'abanyarwanda Jacob Chaya basavye ko niba afite ibyo basaba boja kwironderera mu gihugu cyabo
ibyo barondera bagenda barondera muri cyo gihugu bariyonderamwo ninde abajya bazikura mu cyo gihugu muri cyo gihugu bafite ibyo kwaronderayo ntacyo twebwe bari kubadufasha mu gihugu cyacu ibyo hanyine kwa byose bikuri mu cyo gihugu cyabo nibaze kudukwegera karambaraye
Kareme Bizoza buramatari wa Cibitoke yabwiye ijwi rya Amerika muri uku kwezi kw'icyenda ko abanyagihugu icyo basabwa ari ugutabaza gusa no kubera ijisho inzego z'umutekano
icyo dusa ni uko ahubwo batonde buhima babandanye umuntu wese abonye ibyo biketse ababonye n'abadandaza kubona bazanye amafu menshi bakanabazanye imfungwa nyinshi bacida mu bwoko bwaca mu bitero bakazibura umudandaza wa Madrid yajyanye
abandi banyagihugu nabo nyine batashimye ko umwidondoro wabo umenyekana ariko bemeza ko aya marondo yatumye ibitero bigabanuka
ntago turumva abandi bantu basubiye kugaburuka guhungabanya umutekano muri iyi komine ya Mabayi
nta nakanyange ndaturumva ego ko abanyagihugu babikora barabahashije benshi bari mu mpimba nisho gituma rero n'uwasigaye aca atinya aca avuga ati nakaragiye mu mpimba nakabara mutwaye
ubu ni sawa haragahengwe
ubu nta bintu biriko birinjira mu ishamba cyane biduga kuko inzira zose zirazibiye n'abene gihugu bagerageza kubyitamo kugira ngo batange ibyo bintu baba babonye nk'ejo bagaca bajana mu mpimba urumva abantu bariko baratinya cyane ubu
yamara hari n'izindi ngingo bajejwe intwaro bafashe zituma abantu batijajara nk'uko byahora
nimba uguriye ahantu kuri botike ukagura nimba ufite umuryango ushobora gufungura ibiro bibiri by'ifu nibyo uzogura bashe bakwandika usiga nimero ya telefone hamuze gusubira kugura ibindi ejo bashe basanga ariho washoboye kugura nk'ibiro nka 20 nko mu minsi 2-3 utobifungura urumva ko badoce bakurengutsa ucuvuga iyo yindi aho wagiye urayishira
nyuma y'igitero cyahitanye ubuseruka imbonera kuri Mabayi musitanteri w'iyo komine Nicodemu Ndahabonye Imana yaciye akurwa ubutarahariye yarahagaritswe yashirwa mu munyororo cyo kimwe n'izindi ndongozi zo ku nzego z'ibanze zibiri n'imbonera kure zitatu za CNDD-FDD nk'uko urwandiko rumukura ijwi rya Amerika ryabonye rubivuga bagirizwa gukorana n'uwo murwi w'abarwanyi uri mu kibira mu myaka 8 iheze abadandaza abategetsi bo ku nzego z'ibanze n'abamwe mu baserukira umugambwe uri ku butegetsi barafashwe bikekwa ko icyo caha nyene muri iyo komine kuva mu 2020 perezida yishimiye yaroye ku butegetsi harabaye inama zitari nke zihuza abaserukira inzego z'umutekano n'intwaro ku mpande z'u Burundi n'u Rwanda kugira bigire hamwe uko imirwi y'abarwanyi iri mu kibira gikomeza kikabanyungwe ku ruhande rw'u Rwanda yotuzwa harabaye guhana abarwanyi bafatiwe ku butaka bwa buri gihugu inyuma y'imyaka 5 ibisirikare by'izo bihugu bibanyi byagirizanya kurekera abansi bavyo eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.